Imuvu ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Cyuti mwese muduteza amatwi kuri no saha duhere ku makuru avugwa hijya no hino ku isi. Tuyahere muri Afrika, abasirikare ba Kenya bashika kuri ndwi baraye bishwe, abandi babiri barakomereka nyuma y'igitero cha bombe cyagizwe ku muduga w'igisirikare hafi y'ikigwati cha Somalia na citwa Dobli ku mupaka w'ivyo bihugu bibiri, byatangajwe n'abategetsi kumwe n'abanyagihugu babibonye. Uwo muduga wari umwe mu miduga ya gisirikare yari mu bikorwa vya gisirikare byo kugenduza ku karere mu ijoro aho wasamburwa bikomeye niyo bombe. Umusirikare wa Somalia atashatse kwivuga amazina, avuga ko yabonye ibiziga by'abasirikare ba Kenya indwi hamwe n'abandi babiri bakomeretse cyane. Umugwi w'abagwanyi ba El Shabab bayitiriye icyo gitero bavuga ko bishe abasirikare ba Kenya 15. Igisirikare cya Kenya ntikiratangaza amakuru y'igitigiri nyaco c'abasirikare bacu baguye muri icyo gitero. Mu ndwi heze igitero kindi cha bombe benico carahitanye abasirikare ba Somalia batari bake, cyongera cyonona umuduga w'igisirikare. Andi naho Afshan Akbal, umushikiranganji wa Pakistan ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu, yaraye acitse ku icumu mu gitero cyagizwe kuri we mu ntara ya Punjab hagati mu gihugu. Igipolisi kiremeza ayo makuru cyongera kivuga ko uwo mushikiranganji yarashwe mu gitugu ku kuboko kw'uburyo. Akbal yaciye atwagwa byihuta ku ivuriro iri hafi yaho icyo gitero cyabereye. Abaganga bamuvuye batangaje ko amagara yiwe atarabangamiwe cyane, aho yaciye akugwa kuri iryo vuriro atwagwa na kajugujugu ku mugwa mukuru wa Lahore aho abandanya kuvugwa. Akbal yarashwe n'inkoho inshuro zibiri aho yariko yurira umuduga avuye mu kibanza cyaberamwo inama n'abanyagihugu mu ntara turukamwo. Umwe mu bategetsi bakuru b'igipolisi cy'ako karere yabwiye abamenyeshamakuru yuko uwagize icyo gitero yari umusore w'imyaka 20 irenga ko mike, ubu akaba ari mu minwe y'igipolisi. Uwo musore yagize icyo gitero yabwiye igipolisi yuko yarafise umugambi wo kwica umunyepolitike kubera batari basangiye idini n'ivyumviro vya politike. Mu itangazo ryasohowe n'umushikiranganji bwa Pakistan Shahid Kavgan Abasi, mushikiranganji mukuru aranegura ico gitero yongera asaba ko igipolisi cyotanga icegeranyo c'amatohoza y'ico gitero mu maguru masha. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaraye isohoye urwandiko nayo nyene inegura ico gitero kuri uwo mushikiranganji, yongera imwifuriza gukira bidatevye. Igitero cha bombe ikomeye cyane kandi cyaturikiye mu musigiti wariko ukoregwamo ibikorwa by'amatora mu bumanuko bushira ubuseruko bwa Afghanistan. Icyo gitero cyahitanye abantu 17 bariko barasenga, gikomeretsa abandi 33. Icyo gitero kibaye inyuma yaho umuntu atazwi yitwaje inkoho mu buraruko bw'intara ya Afghanistan anyuruje umugwi ugizwe ahanini n'aba engineer b'abahindi. Icyo gitero cyabereye ku musigiti mu ntara ya Khost iri ku mupaka wa Afghanistan na Pakistan. Abdul Hanan, umukuru w'igipolisi muri iyo ntara, yavuganye n'ijwi rya Amerika aremeza igitigiri cy'abahitanywe n'icyo gitero, yamara avuga ko gishobora kuduga kuko bamerewe nabi. Na uriyitira icyo gitero, abagwanyi b'abataliban barahakana bavuga ko atari bo bakikoze. Andi naho mu Burusiya, Alexei Navalny, umunyepolitike atavuga rumwe na leta kandi azwi cyane muri icyo gihugu, yarekuwe n'igipolisi inyuma yaho yari yatabwe muri yompi we n'abamushigikiye amajana n'amajana. Bose bafashwe bari mu myerekano yo kwiyamiriza iyi mikwa icese rya Perezida Vladimir Putin muri manda yiwe ya kane. Ibirori byo kwimika Perezida Putin aheruka gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu bitegekanijwe kuba kuri uyu wa mbere itariki 7 z'ukwezi kwa gatanu. Imyerekano kwiyamiriza ivyo birori yari yateguwe ku mugwa mukuru w'i Moscow no mu bisagara 90 by'igihugu ku munsi wa gatandatu. Navalny yanditse ku rubuga rwa Twitter yiwe ejo ku munsi wa Mungu avuga ko yarekuwe. Hirya y'ejo ku munsi wa gatandatu niho Navalny kumwe na bagenzi be, umugenzi wiwe na Nikolai Leiskin bafatwa batwagwa batabwa muri yompi inyuma y'iminota mike Navalny ashitse mu kibanza cy'imyirekano hagati mu gisagara cya Moscou. Navalny n'umunyepolitike yimwe uburenganzira bwo kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka. Ejo ku munsi wa gatandatu yari yabanje kwinyegeza kugira ntafatwe n'igipolisi yatarashika mu kibanza cy'imyirekano cyiswe Pushkinskaya Square. Amaze gufatwa yagirijwe ukugumura abanyagihugu mu myirekano itari yemewe n'amategeko. Aya n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwayashikirijwe na Oriane Itangishaka. Ndabashimiye mubandanye mwumviriza Ijwi rya Amerika.
Urakoze Oriane ku makuru wejeje kudushikiriza. Uno munsi kwa mbere niho ingingo urwego rw'igihugu rujejwe kugenduza itangazamakuru mu Burundi Sense rwafashe ku munsi wa gatanu uheze yukugara imirongo ya FM ya radio Ijwi rya Amerika na BBC mu kiringo cy'amezi atandatu bitegekanijwe ko ija mu bikorwa. Mu itangazo radio Ijwi rya Amerika ryari yamirije iyo ngingo yo guhagarika ibikorwa byayo. Umuyobozi w'Ijwi rya Amerika Amanda Bennett yagize ati twatangajwe n'iyo ngingo yafashwe n'urwego rw'igihugu rujejwe kugenduza ibinyamakuru n'amaradiyo mu Burundi ibuza radio Ijwi rya Amerika gutangaza amakuru. Ati abanywanyi bi radio Ijwi rya Amerika bazaye amaso ku radio Ijwi rya Amerika ibaha amakuru y'imvaho, amakuru ataho yegamiye kandi adaca ku ruhande y'ibibera hirya no hino ku isi, ari nacyo gituma iyo ngingo ibangamiye Abarundi babujijwe kumva amakuru y'imvaho muri ibi bihe bihambaye igihugu kirimwo. Aya makuru arateye agahinda cyane muri iki gihe iyo ngingo y'urwego Sense yafashwe haheze umunsi w'amakungu yibutse umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo gutangaza amakuru, umunsi usaba ibihugu gukura aho gushinga inzitizi ku binyamakuru n'amaradi. Ibiganiro by'iradio Ijwi rya Amerika bizobandanya kumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo yacu migufi short waves ku buhinga ngurukana bumenyi hamwe no ku mirongo ya FM kuva mu bihugu bibanye byo Burundi. Tukuri ku nkuru yafashwe n'urwego Sense mu kiganiro mugenzi wacu Frederic Nkundikije yagiranye na Karenga Ramazan ajezwe urwego Sense yaravuze kuri zimwe mu ngingo avuga ko zatumye bugara radio Ijwi rya Amerika ku mirongo yayo ya FM.
Ubwa mbere mukwiye kumenya yuko urwego Sense n'urwego rw'igihugu cy'u Burundi rwigenga kandi rugenda rukurikiranira hafi imirimo y'amaradiyo, amateleviziyo n'ibinyamakuru. Ni ukuvuga ni urwego ruri hagati y'abatanga amakuru n'abumviriza amakuru, rukaraba yuko amakuru n'ibindi byose bica mu maradiyo mu binyamakuru bishikirizwa bisunze amategeko. Abo rero ku bijyanye n'iyo radiyo ya UN ya Voice of America ni uko hari ibibazo byagiye birashika na cyane cyane nyamukuru ni ikibazo yuko mwahora mukorana ni radiyo zari ngaho iwacu zifise amategeko zikorera ku mategeko ya Sense zimwe zikaba zarugawe. Zimaze kugagwa rero aho twace tubandanya tumva yuko Voice of America ibandanya isamirana ku mihora yasanzwe ikoreshwa n'izo radiyo, icyo ni cya mbere kandi bikaba byarenze n'amezi menshi. Icya kabiri ni uko tuko turaraba tumviriza amakuru twace dusanga yuko hariyo n'abandi bantu mwaha akazi bitaciye mu mategeko uko tubibaza, abantu bakurikiranwa n'ubutungane bw'u Burundi kandi ukatusanga hariyo n'umutahe mpuzamakungu waratanzwe kuri abo bantu. Tutarinze tuvuga n'ibindi biganiro byagiye biraca ko tugasanga bihengamiye uruhande rumwe n'ikindi gihe usasanga bitatojwe bihagije kugira ngo ayo makuru mutanga kugira ngo agende yumvirizwa n'abantu bose.
Mwavuze ikibazo cyo kumva ibigano bya radio Ijwi rya Amerika mu bindi binyamakuru canke mu yandi maradiyo, murafise ubuhinga bukomeye cyane rwose mu kumenyesha amakuru mushya na Ramazan Karenga, murazi ko hariho uburyo bwa none kubwo gushobora gufata ibiganiro byatangajwe n'indi radiyo bigashirwa ku yandi maradiyo radio aho mwaratoje neza mona ko radio kora na ni radio ijwi rya Amerika
twaratoje neza cyane umuvugana no muhinga yakoze akakazi imyaka irenga 32 murabizi twakoze mu radio nyinshi cyane mbuza makungu hanyuma turazo kuntu umuntu acisha mu amakuru mu muhora ibyo tuvuga rero twebwe numuhora watanzwe n'igihugu cy'u Burundi abantu bakuye kubimenya icyo twita frequence frequence mukorera mu ngahe Burundi ni frequence itangwa n'ikigo cyitwa ARCT agence de régulation de contrôle de télécommunication hanyuma uwo muhora wari watanzwe umwe muri za radio navuze ariko ugiye gushonda kuri uwo muhora ukacusanga hashamo voile d'Amérique icyo ni kosa rikomeye ubuhinga turabufise twarabyigiye twamaze imyaka myinshi dusamirana turazi ko mwari mufitanye amasezerano mukacisha ibiganiro kuri izo radio kandi byari birekuriwe n'amategeko ariko mu gihe rero iyo radio imaze kuzagwa twamaze kwipfa yuko bacumuye umuhora w'iyo radio tukaja tubandanya ibibandanya isamiranya kuri voile d'Amérique urabona icyo ni ikintu kitemerewe n'amategeko ku gihugu cyose kiba kizi yuko gifite amategeko agenga amaradio
iyo ngingo isa niyaje nk'icaduka cyane cyane aho novuga kuri radio ijwi rya Amerika ikintu cyo bacaratumye mufata iyo ngingo atanu guhanuza canke atanu kugabisha cyo bari kiye
ndakubwiye twebwe hari ingingo hari igihe zifatwa zitarinza kugabisha nk'icyo nuko yoba yari umuntu iba yakoresheje umuhora utari kuwe n'amategeko aho ntitugabisha
radio ijwi rya Amerika i Washington DC muri icyo gihe bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara cya Makamba basavye urwego sense ni radio ijwi rya Amerika kugiranira ibiganiro kugira ntibabura amakuru bafitiye uburenganzira umenyesha makuru ijwi rya Amerika Chris Munezero yarahaye mikro abo banyagihugu bo mu gisagara cya Makamba
yengende yakiri nayo pa makweli kuko amakuru yatumenyesha twaromva amakuru yo hirya no hino bumva bacyafata nk'iyo ngingo wumva hari umunyagihugu yoneze kandi yakumviza amakuru hirya no hino nk'iyo cyo ryamira yatangaza amakuru nk'iyo radio prima yatangaza amakuru neza kandi benshi bayakunda kuyategeka cyane sinzi nk'abandi ku cyumba cyo banze bakunda bampombye
Mwende ya kiri ena kuwele ya shikiza makuru meza meza chane kandi Unijisa chane jitu shikiza ziose juu ya Amerika
Nanu wafata uwa murongo baka uogara Ataa kwa sababu wakote Change ataa kuliko ataa kimachuka kiko ya bugwa Ataa kubele ya kurimu Bote zo kori kieno wipanye Nicho niko sababu wakote Ukuri kwa bugu kwa kuri Hama ariki nyamu nacho nacho baki kianora Kihaba mwanzia
Anyataa ugote ya kira nabi Kusamuku ya kira nabi kuwacho utandukanye na numuntu numuntu wayikundiye radio birakubabaza utayikunda naho utezobatine banyose kuyugaranye nzobamba gose mugabo ngirabazobihinyanyura munyu
kubera naho namenye utuntu two hirya no hino nzobampombye information
mu gihe kimyesha makuru gihagaze ihomba byo ntibibura vraiment mu gihe biri umva birinzi bihagara ha byose sibi ngorana makuru nshaka kuyamenya cyagona na gusura kuronka
ego
hari nk'ikintu usanga kiretse kuvuga nga ugasanga hari abarakivuze uhuye rewa murumvize ijwi rya Amerika bikacha bisa kumenya iyo nkuru ngiye nava bashobora gushikiza abandi batayumvise bye nava cyase kuvuga ngo aha mugaba hari bakayivuga urumva nkubwo no buhombe
iradio ni ya muntu wari we wese yifuje kuyumviriza kirashaka kunyigisha ibyo ikasangira mu iramwonone nico gituma cyane ushaka kuvuga ati ntangorane nibandanye ikora kuko twe turayumviriza cyane none bivuye hejuru ko atasha tubwira twe tunata tubye nukuvuga bayire kwikagoma ikora twebwe ntangorane tutegezwa kuyumviriza kuko iri ku mirongo akaradio ndakugure je nkumvi iguyemo ntegezwa kuyitegeza uko byahora nuko yobandanya akora je nivyo mbona ya munsha makeleta hanini
oya nyinyi maze gufatwa nukuvuga imaze gufatwa hacyaba iki hacyaba kumvikana bakagenda bagasiguranira icyabitumye bakicara hamwe bakavugana ku buryo icyo kintu cyabitumye kigatoyega umuti
nka leta bon nkuko yafashe iyo ngingo yo kuyakura yo kuyakupa amezi atandatu sinzi ibyo yarafashe kugira ngo yakupe mugana nyine hari akantu katameze neza umuntu ayumva subatse kuri seki kuri protocole yabwo yabayikusi rero profi wabo numva ihari abikinshi ndongo cy'umuco kitarimo taboneka neza sinumva igituma bako pa manager kandi ajeje kumenyesha makuru ku isi yose mugabo akacya bashimira kuyakopira kandi twari dusanzwe tukura inkuru kwa yo radio bakacya bashimira kuyakopa
ituma tazoshika ari ha ifise abanywanyi beshi abanywanyi bazoshobora kubaza hama tutatorera igitumbi cyo kimwe no vuga nuko bena maradio bo kwihanga bazoca babivamo ntibasubiye kurondera iryo twi gusa bazobirondera mugabo mu nyuma niba docabagabanya kubyo bahara badushikiriza bwo bazokongereko kwera umuntu azize kuri ntacho bitwara
agiye makuru ntanzu asubira kumva nane cyo mpaka z'umuhombe iyo ubijanye niyo nkingi zofatwa ejo ndibaza ko leta iryo jamu cyo kugaya radio yo ihagarika mu kutangaza makuru ntiturira ivuga makuru aba yabaye kandi amakuru batohoje cyo gituma mvuga ati rero iyo ngingo bo manza kayibangiye umaze gufata ingingo ugacigira ko wugaye ikintu n'abanyagihugu umva ntibagwa neza gusa nuko ataba bafise cyumve ngo bagiserurire umva radio baba bose biye kwicyumvira cyuga n'umunyagihugu nawe muto muto umva cyumva cyo gitura he
banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira 2,325 9,685 9,815 11,995 guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630 15,460 15,675 17,530 naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640 9,470 1,170 13,630 ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
radio ijwi rya Amerika i Washington DC naho kubijanye n'imyiyamamazo yo gutora ego canke oya kwibwirizwa shingiro ryahinyanywe mu Burundi umugambwe iprona ejo kuwimana wagiye kwiyamamariza gutora ego muri komine ya Mutaho mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi Gaston Sindimwo na Abel Gashatsi ayoboye uwo mugambwe niho bari bari mu majambo yavuzwe hanini yahagaze kuguhumuriza ababa mu igwati by'abatutsi batecejwe izabo mu ntambara yo mu mwaka w'1993 ibindi kuri inkuru twumvirize umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Fidel Antoine Sabiman
kumbwa mukuru wa komine Mutaho ni kilometero 42 uvuye kumbwa mukuru w'isagara cha Gitega hari yahuriye abadasigana na bayiprona bavuye mu makomine ya Bugenda na Mutaho na makomine asekayise k'intambara y'1993 kuko yatumye aba mu makomine afite ibigwati by'abatutsi bateshejwe izabo bigaragara ko benshi mu baca muri ayo makomine bakora muri ivyo bigwati bitwaza imibereho yabo bateshejwe izabo umwe mu banyagihugu ba muri iyo site yatubwiye ivyo babwirwa n'abanyepolitike bagendera bijanye n'amatora y'imirije
ngo bakirukanye abazungu ngo bahora batuvugira ngo tumwe muri site ngo badusha batoye itegeko ry'uko shadu baduhungura ku nguvu ngo atakindi kintu na kimwe gisabwa niyo aramuka duhemukiye afise imiryango nawe iri mu batishije izabo azoba nawe yihemukiye
kuri izo mpungenge Abel Gashatsi umukuru w'umugambwe iprona yahumurije
ne mwatora yego muzuha muto yahungo gutsimba tangira hajya mu nguri birazo na hende kuko muzuha muto y'umutekano
kubwa Abel Gashatsi hari hageze ko iprona ishobora kurongora igihugu
muratora yego maze muratora y'2020 kimusuganye nta nkeka iprona iragisubirako nta bwoba n'igihe byogora na gato n'igihe byotugora n'imiburiburi tubuze umukuru w'igihugu tuzoronka icyege tumaze icyegera tuzoronka umushikiranganji wa mbere iprona ntizobura n'umwe muri abo
naho gasosi ndimwo icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yamenyesha abari ngaho ku bibazo Burundi bwagiye buracamo byatewe n'abo yitaba PDC PDC n'umwe mu migambwe yari ikomeye ku ntwaro y'abakoroni akaba ari n'umugambwe wahiganwa n'umugambwe iprona aho PDC yavuga ko kwikukira ku Burundi hataragera
abagandaguye kwa gasore niyo bashatse gutuzamo amacakubiri amacakubiri yubwo amacakubiri yina abo nabo ni baba PDC bashaka yuko umugambwe wese kana iprona bawugira ikira aho cyabo kugira abarundi bagume mu macakubi ingorane zabaye muri iki gihugu cyose aho dasigana aba PDC baje batwara umugambo wa sikane aho aba PDC nabo no munsi bari mu migambwe yose nari muri iprona gusa
ku mugambwe iprona kabaye n'akajya gukwerekana ku mugaragaro bamwe mu banyepolitike bavuye mu yindi migambwe bakinjira muri iprona uyu ni umwe muri abo banyepolitike avuga ko yahora ari indongozi muri FNL
twebwe twahoze turi mu ndongozi tukomakomeye ku rwego rw'igihugu mugabo kubera yuko twasanze ibyo bavuga ku mugambwe wadasigana iprona bavuga yuko ari umugambwe w'abanyakibi umugambwe w'amacakubiri umugambwe w'abatutsi mugabo tugiye kubisuzuma twasanze atari byo twese twahisemo kwisubirira umugambwe wabasogokuruza
gasosi ndimwo mu ijambo ryiwe yavuze ko baza biyitirira iprona mu kwigisha oya nibafata wazoshengezwa imbere y'ubutungane mutaho Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika.
Muri cyo gihe umugambwe Sabanya Frodebu wiyamamarije gutora oya ibwirizwa shingiro rihinyanyuye ejo ku munsi w'Imana muri zone Buterere komine Ntahangwa mu gisagara cya Bujumbura. Abari mu rwego nyobozi bw'uwo mugambwe bemeje ko hamwe iryo bwirizwa shingiro ryo kwemezwa inkingi za demokrasi zoba zisenyuwe. Ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru wacu Raymond Zimana.
Wapo gutoye watora neza.
Uyo ni Leon Singenda Kumana icegera cuworongoye umugambwe Frodebu. Uyo mugambwe tavuga rumwe n'ubutegetsi wemeje kuriko urashimangira kwigisha gutora oya ibwiriza shingiro rihinyanyuwe. Abari mu rwego nyobozi bw'umugambwe Frodebu bati no gutora oya kugira nibaye mukire abavashije Burundi gushika ku masezerano y'Arusha. Pierre Claver Nahimana ni umunyamabanga w'umugambwe Frodebu.
Oya sizira guhemuka sizishobora guhemuka. Oya inzira guhemuka nizishobora guhemukira ndadaye meritio yatunze muri demokarasi. Oya inzira guhemuka nizishobora guhemukira Mandela yaduhaye amasezerano y'Arusha. Oya inzira guhemuka nizishobora guhemukira Nyerere yaduhaye amasezerano y'Arusha.
Waserukiye abakenyezi bari muri uyu mugambwe babona ko ibintu bizokunyuka mu gihe iryo bwirizwa ryo kwemeza. Michelin Odette ati abakenyezi nibo batekera bakireka n'abana iyo ibintu bibaye nabi mu gihugu.
Bashingira ryarizo ibitogwe muze mutore oya tugaye oya muzabura kanyayo mabi yose ari mu bwirizwa bashingiro bamba kudusubiza kwirukana imisigo n'abana ku mugongo.
Icegera cyorongoye Frodebu Leon Singenda Kumana mu kwerekana igituma uyu mugambwe wahisemo gutora oya yashimikiye ukamaro amasezerano ya Arusha yazaniye igihugu cy'u Burundi.
Ayo masezerano y'Arusha yatumye hagaruka umwizero mu gihugu ko abahutu abatutsi abatwa abaganwa agiye kubana neza atagukubira ubundi atanya gufatanya gukira atabana n'ikinono.
Iyo ndongozi ikagira makenga ko ibintu bishobora gusubira inyuma mu gihe iryo bwirizwa rinyanywe ryo kwemezwa ariko ritaje gutorera umuti ibibazo abarundi barimo. Afatira akarorero ku ngingo y'ikugara maradiyo abiri mpuzamakungu mu Burundi.
Mwumvise naho twari twarirukiye kugira twumvirize amakuru baraye bahugaye mwarabyumvise wa Amerika barugaye bibisi barugaye isanganiro bagira bugare ereti bagira bugare n'iyi minwa bazoyishona imona tufise.
Umugambwe Sabanya Frodebu wiyamamarije muri zone Buterere ku munsi ugira gatanu w'imyiyamamazo ukaba ubikoze nyuma y'uri ku butegetsi bwije gutora ego wabikoze kuri uyu wa gatanu muri zone Ngagara mu gihe FNL irongowe na Jacques Bigirimana nawo wiyamamaza wigisha gutora ego wiyamamarije mu Ruziba zone Kanyosha komine Muha. Ibikorwa byo kwiyamamaza bizorangira ku igenekezo rya 15 kwezi kwa gatanu 2018. Umugwi w'igihugu jeje gutunganya amatora seni ukaba wamenyesheje abiyandikishije ko igikorwa cyo gutora ikarata y'amatora kizotangura ku igenekezo rya 9 ukwezi kwa gatanu gushika kwa 13 ko kwezi nyene muri zone ya Buterere mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura. Raymond Zimana, ijwi rya Amerika.
Makuru yerekeye inkino zabaye mu mpera zindi turangije mu karere k'ibiyaga binini guhere mu Rwanda aho dutega amatwi umenyesha makuru wacu Jean Claude Munyandinda.
Mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe w'umupira w'amaguru muri Afurika imikino mu cyiciro cy'amatsinda yatangiye mu mpera z'icyumweru gishize. Ejo ku cyumweru ku isadi ya Kigali i Nyamirambo ikipe ya Rayon Sports yo mu Rwanda yahuye na Gor Mahia yo muri Kenya. Abantu bari uruvunganzoka ku buryo imyanya yo kwicaramo yari yabaye mikeya. Ku munota wa 10 w'umukino Meddy Kagere rutahizamu w'umunyarwanda ukina muri Gor Mahia yafunguye amazamu nyuma yo gusiga Faustin Usengimana ukina mu bakabi ba Rayon Sports hanyuma agacenga n'umunyezamu Eric Ndayishimiye bakunze kwita Bakame. Abakinnyi ba Rayon Sports bahise bagwa mu kantu kubera icyo gitego cyaje kibatunguye. Gusa ntabwo bacitse intege kuko ku munota 22 Eric Rutanga yishyuye iki gitego kuri Kufran. Nyuma y'iki gitego cyo kwishyura aya makipe yombi yakomeje gusatirana ari nako abakinnyi imvura iba ari ku mugongo. Mu gice cya kabiri amakipe yakomeje guhatanira amanota y'umunsi wa mbere. Kuruhande rwa Rayon Sports, Hussein Shaban na Chris Mbondi bakoze iyo bwabaga mu gusatira izamu rya Gor Mahia. Abakinnyi ba Gor Mahia nka Francis Kahata, Medi Kagere na George Odhiambo nabo ntako batagize ngo bashakishe igitego cy'ikinyuranyo, ariko umupira urindurangira amakipe anganya igitego kimwe kuri kimwe. Tukina umupira w'amaguru mu mpera z'iki cyumweru twatangiye mu Rwanda, hazatangira irushanwa rya Sekafa ku makipe y'ibihugu y'abagore. Amavubi y'abagore ayobowe n'umutoza Jean Baptiste Kayiranga yatangiye umwiherero. Christine Mukangoboka, umuyobozi wa komisiyo y'umupira w'abagore mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru Rwanda Ferwafa, atangaza ko Minisiteri ya Siporo n'Umuco yabageneye inkunga ikenewe mu myiteguro.
Nshobora kukubwira ngo uyu munsi batanze wenda amafaranga ya, ariko tugasanga hari ibindi bikenewe byo kongerwamo. Ni ibiganiro bigenda bikorwa, ariko inkunga yo irahari.
Ese ubundi ikipe y'igihugu y'u Rwanda mu bagore ihagaze ite mu Rwanda mpuzamahanga? Twongere twumve Christine Mukangoboka.
Dukora selection y'ikipe y'igihugu, twagiye tubona ko dufite abakinnyi bashoboye kandi mu byiciro bitandukanye. Ngo rero navuga ko hari icyizere gihari cy'uko mu minsi izaza tuzaba dufite ikipe y'abagore ifite uko ihagaze.
Mu makipe yo kwitonderwa cyane muri irushanwa rya Sekafa ku makipe y'ibihugu y'abagore twavuga Uganda, Kenya na Tanzania. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Tuve mu Rwanda dukubitire mu Burundi, aho ihiganwa ry'abasiganwa n'imodoka Ingozi ryarangiye ejo ku munsi w'Imana. Ku nshuro ya mbere muri iryo higanwa harabonetse umwigeme ahiganwa mu bagabo. Ibyo bikaba byaranejereje abatunganije iryo higanwa, bagahamagarira n'abandi bakenyezi kwijukira ubwo rukino. Ninguru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Ihiganwa ry'abasiganwa mu gutwara imiduga ryatanguye kuri uyu wa gatandatu. Ku munsi wa mbere w'ihiganwa, abakinnyi bahiganiwe muri zone ya Nivo muri komine ya Ngozi y'intara ya Ngozi. Kuri uyu w'Imana, ihiganwa ryabereye ahitwa mu Vyegwa vya Ngozi, ni mu kiyaya kigabura amakomine ya Ngozi, Mwumba na Gashikanwa. N'urukino rwitabiriwe n'abanyagihugu benshi cyane, n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza akaba yararukurikiranye. Mu ntango hahiganwe imiduga 12, ariko 9 niyo yashoboye kurangiza ihiganwa. Muri iyo 9, 5 gusa niyo yashoboye kuronka amanota. Ikibanza cya mbere kikaba cyegukiye uwitwa Valerie Bukera. Mu miduga itarose amanota harimwo igendeshwa n'umwigeme Njeneza Bianca. Kuva ibyo higanwa rivugwa mu Burundi, nibwo bwa mbere habonetsemo umwigeme canke umukenyezi. Tumaze kwegera uyu mwigeme, yaratubwiye uko yiyumvise ku munsi wa mbere w'ihiganwa.
Yiyumvise neza cyane, kuko ni ibintu nkunda kuva kera, ariko sinari bwigere ndo nkakaza kubikora. Ama namanje kuziraba, ndakunda kuziraba cyane gose. Ibintu byeze ku higanwa by'imiduga karumba na wararorera gusa, ariko ubure narahagurutse ko nararonse abantu benshi banakuhaja bambwira yuko no pima nanje nkagerageza. Ndaronka amasponsor na cyane cyane nkashaka gushimira abavyitayeho cyane kugira ashobore gushika ngaha, witwa Momo Mushanari hamwe na Christian Remezo, aribo bashoboye kudufasha cyane kugira ashobore kugira.
Umwigeme Njeneza aratubwira aho yakuye icyumviro cyo kujya mu higanwa ryo gusiganwa n'imiduga.
Icyumviro cyavuye yuko nari nsanzwe ndabikunze, kandi nakuraje n'abandi basanzwe babikunda ko kwikuramo ubwoba. Ego na jewe ko ari ryambere ry'iwanje nari mfite ubwoba, ariko kwisi uko uzuragira ni kubwa bugenda burahera.
Muri iryo higanwa Njeneza Bianca ntiyariko atamba yirorera, harimwo n'uyundi yitwa Niyonkuru Brandine. Uyo ntiyanyonga imodokari, ariko yari umudereva wa kabiri. Kuba habonetse abakenyezi nk'abo bitabira ihiganwa si ku busa, amenyesha ko agiye kugira ingufu zishoboka kugira nawe azotahukane ikibanza cyiza mu mahiganwa azokurikira. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Ushuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha niho bigarukiye. Mwakoze kudutega amatwi, mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika, ku mirongo migufi short waves.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.